amahoro atangwa na Yesu wacu, nagira kagero nazoshira, yama umuriza abayafise, nutayatanaho woyakugwako, wizigira imana uyizigira, nabura amahoro meza dashira. Abo Yesu aziga misha maboko, na mwasa shobora kubashikako, kandi na maganya yo agarika, imiti miziga mwanu mukiza, wizigira imana uyizigira, nabura amahoro meza dashira. Ibitunezera n'ibyago byose biva mu rukundo rw'Umwami Imana, ntugakekeranye uyizigire, niyo hemukira uyizera cyo, wizigira imana uyizigira, nabura amahoro meza dashira.